mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo mugufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda. Turabaramutsa tunabaha ikaze. Ku isi yose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu ntango z'umwaka w'2015 imbere yo kumugambwe CNDD-FDD umaze imyaka gama 300 yo mu Burundi yaragiye hamwe atanguza urugamba yise ALT au troisième mandat. Urwo rugamba rwari rugamije kwiyamiriza ico yise ikiringo ca gatatu ca perezida Nkurunziza. Ico gihe ayo mashami yavuga ko afise ibimenyetso sindamusiga yuko Nkurunziza zo kwitora izindi manda yahavuye aho yarahagaze mu 2015 n'ubu ni hakiri bavuga bati manda ya Nkurunziza mu 2015 yari inyuranye n'amategeko kandi yajihonyanga amasezerano ya Arusha. Ayo mashirahamwe yabivuga yishimikije ibwirizwa nshingiro ryagenga Burundi ico gihe ryatumura ko ata mu perezida arenze imyaka 10 ku ntebe y'umukuru w'igihugu mu Burundi. Hagati aho mu kwezi kwa munani no mwaka perezida Nkurunziza arasozera iyo manda yateye impari aho ubutegetsi amaze ku imyaka 15 uzoba yegukanye insinzi matora ategekanije mu kwa gatanu. Userukira umugambwe CNDD-FDD muri ayo matora ni General Major Evariste Ndayishimiye. Ikigiye gukurikira ni icahe kubiyamirije iyo manda ubu ivuye mu nzira. Hari impari zikihari. Abenshi mu biyamirije ikiringo cya Perezida Nkurunziza nibutse ko bari mu buhungiro bariteguriye gutahuka biziki kuri uwo mukandida ku mugambi n'imigambi azoshikira imbere mu kwiyamamaza. Umutumire twabatumiriye kugira ngo duce ijya ni utwo tubazo ni Pacifique Nininahazwe ari mu batanguje urugamba rwise ALT au troisième mandat. Pacifique ikaze ku ijwi rya Amerika, mwakoze kuduha kano kanya.
Ego cyane ndabaramukije kandi ndaramukije abarundi baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga abari ko baratwumviriza mwese. Ndabaramukije ndanabipfuriza umwaka mwiza w'2020.
Akabazo ka mbere Major Evariste Ndayishimiye ni General Major Evariste Ndayishimiye wagiwe nka kandida wa CNDD-FDD mwajyakiriye gute?
Reka mbere kuri ako gace ka kabiri k'ikibazo. Icya mbere nuvuga mu mwanya wa mbere w'umengo ntibinakenewe cyane kugira icyo tubivuze ko kubera ko cyari cyitwa ko kikiri ikibazo cy'umugambwe wiwe. Uyu munsi umugambwe CNDD-FDD umaze kuvuga ko utoye uzo userukira mu matora yo mu 2020 ni nk'uko Frodebu yamaze kuvuga ko Leon Sengendakumana azo yiserukira muri ayo matora nyene. Hari uwundi mugambwe numvise umwe uherutse kuvuga ko hari uzo userukira, hari amaze kuvuga ko bazo kwitoza bigenga. Mu mwanya wa mbere novuga ko bisanzwe ivyo ko umugambwe wose witegurira amatora ukavuga uzo userukira muri ayo matora bigasigura ko mu mwanya wa mbere Evariste Ndayishimiye ni umukandida nk'abandi, ntabwo ari abo umukuru w'igihugu ngo bibe ari ibintu novuga ko biba bicuraba cyane. agacharida ivyabo mu mugambwiwe ariko rero ndabona garuka kubera ko ari ngingo ifisi kivuga ku gihugu cyose naho namaze kuvuga ngo yindi migambwe iramaze kuvuga abazoyiserukira ntabwo usanga uko biheza bigakurikiranwa ninge rusanga ari abantu ariko arabivuga ko bisha kubera ko umugambwe CNDD-FDD ufise kuba ari umugambwe ubazwa igihugu uyu munsi mu 2015 twari twituje ko CNDD-FDD itanga izina ry'umukandida wayo turamubura ari naho byahavuye bibyara injyane zikomeye mu gihugu ni gutyo rero cyo tuvuga tuti itorwa ryiwe ntirisanzwe kuko n'ikimenyetso ko Petero Nkurunziza atari wazoserukira uwo mugambwe mu 2020 mu gihe hariho ugwikeko rukomeye cyane ko yoba ari umuntu yipfuza gutwara ubuzima bwiwe bwose hamwe ugasanga muha amazina y'umwami kuba rero atari wazokwitoza bisigura ko icyo cyoco kivuyemo twe twagira tuti nko mu mashyirahamwe yariyamirije ikiringo cya gatatu ciwe iyi ngingo yaracerewe yacerewe imyaka itanu ni ngingo yateza kuba yafashwe haraciye imyaka itanu kandi ifatwa haraciye imyaka itanu igihugu kiba gitekaniwe kikaba dufise izinjyane kikaba dufise abarundi bahunze igihugu
hanyuma none ubu bigiye kuba agahingo cyane
ikizokurikira kuva General Evariste Ndayishimiye nawe agiye kwitoza kizovana cyane cyane n'intumbero ziwe wumva icyo kumbure haracyari kare cyane kuvuga ngo itorwa ryiwe rizoca rizana agahengwe kuko niko ikiringo cya gatatu twavuga ko ibyacu ibijyanye no gutwara nyene bizaba bisa n'ibirangiye mu kwezi k'umunani kuza ariko ibyo cyabyaye byo bizaba bikiri ngaho ni ngaho rero ikibazo nyamukuru kiri mbega uzobatowe mu 2020 asise ibihe nyishu ku bibazo bikomeye byadutse byabyawe n'ikiringo cya gatatu
cya
Petero
Nkurunziza
ko bene ibyo bibazo biratomoye hari ikibazo cy'abarundi bari impunzi uyu munsi bari hanze kubera ko ubuzima bwabo bubangamiwe kubera ko bahamwa bazira ko biyamirije ikiringo cya gatatu mbega ku kibazo cy'abo bantu uzobatsinza nimba zoba ari General Evariste Ndayishimiye afise iyihe nyishu kuri icyo kibazo hari ibibazo bijyanye n'umwidegembyo w'abarundi urabona amashyirahamwe nk'amashyirahamwe yigenga yarafuswe mu gihugu turi hanze kubera ibyo abanyapolitike batari bake barahunze igihugu bazira ko bagwaniye ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha amaradiyo yarugawe hari ibintu byinshi byahindutse mu Burundi kubera icyo kiringo cya gatatu
uko tuzogenda umwanya uriterera
ibibazo inyishu azoza azana n'igihe ni ngaho tuzomenyera koko ko kuba we waje hari ikintu kizuba kigiye guhinduka zikuri mu Burundi
reka umwanya uko uzogenda uritera ijwi rya Amerika tuzoha akanya abakandida bose babikeneye babyipfuza bashaka ko tuyaga kugira ngo baze barishura kuri utwo tubazo dutandukanye anye icyo bazokura baramutse batowe na General Major Evariste Ndayishimiye ni aduha ko kanya nawe nyene tuzomutumira utwo tubazo atwishura ariko Pacifique ari hakabazo utaranyishura itorwa giwe mwagiye akire gute nk'abari mashyirahamwe adakiraniriza icyaro vya politique
nawe obesha yuko itorwa giwe ikafise icyo rihinduye namaze ukivuga kuva twiyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ubwoba bwari ubwuko umuntu umwe yoba ashobora gushaka kwihariza igihugu iv'igihugu akakigira nk'umurima w'umwami coba ari igihugu cy'umuntu ibyo rero kuba hatowe uwundi azokwitoza ibyo biraheze kandi nibyikoze nibyizanye byavuye muri ibyo byose byabaye kuva mu 2015 kuba hariho abarundi babyanse hakacyakurikira amakungu akagira icyo abivuze ko niho havuye icyumviro cy'uko bikwiye guhinduka n'indani mu mugambi CNDD-FDD akavuga bati ibintu ntibishobora kubandanya gutya igihugu ntaho kishoba kiriko kiraja ibintu bigumye mu ruhagarara rumeze gutya ni ku bwacu rero kuba hariyo icyo cyuko atazobandanya tucyakira neza cyane iyo ni intambwe ya mbere icyo nta wokibeha intambwe nayo igira kabiri ni ijyanye no guheza bino bibazo byabyawe n'ikiringo cya gatatu cya Petero nkuru nziza nibagiye ko ari ikindi kintu gikomeye cyane kizaba makumbure bitarika narisa n'ikibazo cya mbere wambagije novuga ko nta yishuye ko ni ingene uzotwara uzotsinda azoba yatowe ndega totogwa mu matora ameze gute ibi twahe tumaze imisi tubona abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bahohoterwa ibintu tubona bikoregwa n'umugambo isenero kwa gatongwasa ubwo bizobandanya gucyo nyene bazobandanya bapfungwa kumwe byari bimeze abantu bazobandanya bafatwa babugwa irengero muri iyo migambwe ibikekwa kumenga n'ubusima bw'ayo matora Evariste Ndayishimiye bagiye kubigwanya ku buryo agira ati nto nkeneye gutogwa neza ntihaze habemo agatosi mu itogwa ryanjye icyo ni kintu icyo nibaza ko ari cyo gipimo gikomeye kizotwereka Evariste Ndayishimiye by'ukuri uwo ari we niyo yiganze uburyo twabona ubu byaboneka nk'ibiza gukiza abatari mu mugambo uri ku
ariko mu kurindira yuko icyo gihe avuga ati nzokora ankore benkore ibi bitandukanye nkaramuka mfasha ubutegetsi hariho icyo mu muzi ko nk'umunyamugambo kuko Evariste Ndayishimiye uretse ko yari n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagiye ajejejwa amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi hariho nk'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu cy'u Burundi muribuka yuko ayo mashirahamwe atandukanye yanyu yabarizwa muri ubwo bushikiranganje imbere yuko aja kwitoza mwari mu muzi nkande kuko umuntu yari ko araja muri ayo mabanga aravuga ati ninde
ndi mu bantu novuga ngo baramuzi ntitwicaranye ntitwagenenye ariko wumvirije abavuga ko bamuzi nta bose baragaruka ko bavuga ko ari umuntu w'umugwaneza baravuga ko ari umuntu yugurutse no mu bihe byose wasanga hakenewe nk'ibiganiro mu gihugu CNDD-FDD ikaganira n'abari bafite ubutegetsi ikaganira n'abandi batari muri bwo mu yindi migambwe ni kenshi wabona ko General Evariste Ndayishimiye yari warungikwa nk'umuntu yobazi ushobora kuganira n'abandi ku bwacu icyo ni ikintu gikomeye cyane nyamwe yose abandanya kuri uwo murindi ugasanga agize amahirwe y'ugutsinda amatora aciye abandanya inzira yo kuvugana n'abandi barundi muri icyo gihe n'ukuri azobaje gutabara igihugu burya u Burundi nta kindi kizobukiza atari uko hazokwama hariho ikiganiro cy'amaho hagati y'imigwi itandukanye y'abarundi ibyo nibyo byari byaravuganywe iyo arusha aje rero umuntu byorohera kuganira n'abandi ibyo birashobora kumufasha kandi bigafasha igihugu kogorora ikindi novuga yabonetsemwo nuko naho nawe nyene ari mu bari bakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu 2005 si umuntu yagiye avugwa cyane mu byaha bikunze kuvugwa muri ubwo butegetsi nk'ibijyanye n'ubusuma nsindigira numva nabambeshe mvuze ngo ndamaze kumva izina ryiwe bariko barivuga mu bantu bonona itunga ry'igihugu abo ntibabuze baravugwa kenshi ariko izina ryiwe ntirikunze kuvugwa narijya n'amabanga yagiye arazezwa utasanga kenshi ari amabanga ahura n'iby'amafaranga ikindi novuga ni nko muri ibi murabona ko mwishyiramwe nka fokode dukora cyane dukurikirana nk'ibibazo by'abantu bafatwa bakabugwa irengero abahohoterwa abicwa nubambeshe naho nyine mvuze ko izina ryiwe twebwe nko muri fokode turifise mu madosiye tumaze gukorako nubambeshe rwose hariho abandi batari bake amazina yabo usanga ariko aravugwamwo ariko igiwe ni ukuri nubambeshe naryo dufise hari abashobora kubwira bati none ko ari batwara umugambwe CNDD-FDD uwo mugambwe ukavugwamwo imbonerakure onivuga ko ari milice nazo zigakunda kuvugwa mu byo guhohotera abantu icyo sindaciyo bagize mu kuvuga ibi byose ndiko ndavuga siniyo bagize ko arongoye uwo mugambwe ufise iyo milice ariko mu maraporo dufise wenyine ubwiwe nk'umuntu wenyine nawe tumufise wenyine yakoze ibyo byaha wumva icyo cyose noza kukinyambika ntagifise hanyuma icyo bishoboka ni ukurinda iwe birashobora gushyika akarinda
kurinda no kuvuga
w'2014 sinzi ko ari abarundi benshi barizi igihugu biyamiriza ibyo babona ko ari amakosa yakogwa n'umuhisi ya Adolphe Nshimirimana na General Bunyoni Evariste Ndayishimiye ari mu basinye iryo kete kubyacu rero byo turavye uko abo bantu bari bihangange muri ico gihe byerekana kurinda afise ko rimwe na rimwe ashobora guhagurukira amakosa akoregwa mu ruhande rwiwe akayiyamiriza ivyo tujya tuti abibandanije gucyo byo kigihugu byo fashe ikintu kinini tugasohoka ibintu bibi cyane turimo muri kino gihe ikibazo no kumenya uko agiye kubyifatamwo kwiyambura igitsure cyabo bari kumwe mu mugambwe azoshobora kwiyambura igitsure cy'uwahora twari igihugu
reka tubirindire reka tubirindire juge America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri isanga murabizi yuko ari benshi baba barindiriye kugira ngo bashobore kubaza utubazo turahera kuri Barake Barake ikadze
Marakoze cyane
uherereye he
bo jane mu gihugu cya Zambia
akabazo kawe kwa Pacific ni nahazo
akabazo nashaka kubaza mu cyama Pacific ni nahazo no kuvuga n'impunzi barashyize impunzi nyinshi zirahunga zihunga amanda benshi bavuga yuko bahunze Nkurunziza negose kubo Nkurunziza akabaye meye agacanga agaheza mugenzi we leni byashika generale Evariste Ndayishimiye agatsinda amatora ko bazoba bahinduye inkuru nziza eske Patrice wewe afisikije ukangurira impunzi kugira ati
ashobore kuba aho bicorindutse nimba atari banga wowe nawe uri mu mpunzi zahunze imvururu za 2015 nimba atari banga ariko urakoze ugira umunsi mwiza urindirire inyishu yawe hari kuratwumviriza uherere muri Zambia ego Thomas nawe uratwumva
vaneza
uherereye he nawe
jewe ndi muri Amerika Branta ya muri Malawi
Malawi akabazo kawe
yeah. Okay mo akabazo ahubwo ni nk'inyunganizi nashaka kungana umushinga na Pacifique anakuvuga ko ibyabaye mu Burundi muri 2015 twarabibonye nk'abarundi icyo twese twasaba n'icyo twahanura nuko umutegetsi agiye gutorwa abo mureka gatwara kuko twarabonye ko byabaye mu 2015 amashyirahamwe amwe adaharanira ibyiciro bya politiki yabyitwayemo nabi kugira ngo ibintu bindi bishobora byashize kuko bikiza gushika bakajya hagati ngo tubibone mu bindi bihugu nk'u Rwanda Uganda n'ibindi bihugu abakuru b'igihugu bashobora kurinzira ibintu bibiri cyangwa bitatu hariho abantu b'abashinga ntawe usanga mu mashyirahamwe yigenga ntabwo bahamagara abantu kugumuka gutira amagera ndetse nk'ibyo twabonye ahubwo bajya hagati bakabanguranya bagatora solution nziza kugira ngo babe n'igihugu
aho ushaka kugira ngo ntihave haba bituma kugira ngo ntihave haba ugwikeko abuvuga bagumuye nibande bakagumura abandi
mbo dufashe nk'akarorero nk'umushinga nafashe kigira hazi ntabwo ntaka kumubwira ko karanyumva neza ari mu bantu ba bwa mbere bahamagariye ugwaruka mu barabara kugumuka yemereza ikirungo cya
gatatu ni bavuze ko ari imyerekano kugumuka ni kwiyerekana biratandukanye
reka tubifate ko ari imyerekano ariko mu nyundo zagiye kuvamo nyakubaha ntabese umenyesha makuru ngira ngo mwarabibonye kandi mwarabikurikiranye ntabwo byaheze amahoro n'umutekano urazi ko abayisiramu barayifimo kandi ku mpande zose ntabwo tuvuga ngo hapfuye abapfuye bose n'abarundi ukarangiza nsaba ko muri leta igiye kuzoza imana niyo yiduha yaba sosiyete sivile na leta n'abandi bose n'amashengero baje hamwe hari ikibazo batumvikana kuba kicara bagafata ingingo ariko hatende guseseka amaraso nk'ayasesetse mu 2015
murakoze urakoze ugira umunsi mwiza bimenya imana bibona imana muri antunga muhinga bw'ivyuma barankosoye bibona imana uherereye he nawe
Nairobi
akabazo kawe usongura kugira ngo dusubize Micro Pacifique abishure
abicambere na mbere nagomba gushimira Pacifique ukuntu yavuze ukuntu yo bamuzi General Evariste o abantu benshi bamenyereye bavuga ngo Pacifique akunda gushyira amakosa ku bategetsi uno munsi ngatumbise imvugo yakoresheje yakoresheje imvugo nziza ivuga umuntu uko ari uko amwumva nta mikino nagomba gukora na Pacifique nagomba kumubaza mugihe General rya Evariste yotogwa ariteguye kugira abarundi batahe kuko amuzi neza kugira ngo abarundi abari hanze kuba kiri gihugu hamwe n'abari mu Burundi
imbere
yuko bikora
imbere yuko anakwishura
imera kandi yamuvuze neza premo umvise ngene yavuze nk'umuntu amuzi ku byiza
none ga bibonima imbere ko anakwishura ariko niwa ajeje kubwira abantu guhunguka cyangwa kugira iki
oya mugihe presida urya mu gihugu yotogo
eh
akagasaba ko abantu guhunguka akagasaba ko aba sosiyete sivile imufasha pacifique barabyiteguriye kibazo bamfite cyangwa cyari
cyo urakoze cyane ngahi Nairobi ubwira umunsi mwiza abandanyururaniko
Ego
Pacifique rero turahera kuri Barake muri Zambia ati kigiye gukurikira ku mpunzi n'icyaha
ndashimiye gose ababajije ibibazo ko babibajije neza Barake ati hamwe Petero Nkurunziza yumva ku butegetsi kandi nibyo twize twiteze mu gihe atazoba yitoje mbega nubanza utambwira impunzi ngo zitahe gisa n'ikibazo mbere n'uyu wa nyuma yari abagije
yego muce mu byishyurira hamwe yego
nibaza ko ikibazo mu kukimbaza ahubwo bagira bati mbega uzoba witeguriye gutaha kuko buriya mu guhunga nta muntu n'umwe koko wundi ngo duhunge nta n'umwe umwe wese ahunga arazi ahari uko hameze n'ingene abangamiwe abantu ntibabyutse umunsi umwe bavuga ngo reka duhunge abantu bahunze abari ko babiruka ko ngo babice bahunze bamwe batorotse bamaze gukomereka abandi bazi imitahe abandi bafite amakuru y'abari ko barabarondera ikizoba rero kizotuma abantu bahunguka sikindi sijewe ndovuga ngo nimuhunguke nuko vyarindi nyene vyabiruka ko bazokumva ko bivuyeho nuko umukuru w'igihugu azobatowe azotanga ijambo ry'ihumure ijambo ry'ihumure samajambo gusa ni n'ingingo zifatwa hari ingingo zizoba zikenewe abantu barasohotse igihugu bashigwa ko imitahe mpuzamakungu y'ukubafata bitwa abicanyi bitwa abansi b'igihugu mbega uzobatowe azokwemera kwabo ari abana b'Uburundi atari abansi b'igihugu kuko izo mvugo no muri kahise zamye zikora ibara zigatuma abarundi bajya mu mahanga bamwe bakitwa inyanka Burundi abantu abana b'Uburundi bakitwa abansi b'Uburundi ariko uyu munsi abiswe gutyo ukabona batwara igihugu nabo bagasubira kwita abandi ngo namwe muri abansi b'igihugu ibyo ni ibintu bikwiye guhagarara twiteze kumva ni ijambo rizovugwa n'ubuzo bahejeje gutogwa akavuga ati kuvubu abana b'u Burundi bose n'abana b'u Burundi n'abansi n'abakunzi b'igihugu
nibaza yuko bibona imana muri Kenya na Barake muri Zambia batomokewe Thomas kukabazo kiwe ari muri Malawi ndashaka yuko ivyagarutse ko vy'imigumo ko niki tuvyihoza ariko tukibanda ku kibazo ati muriteguriye kuzoja hamwe nk'amashami yigenga abari mu madini atandukanye n'ubutegetsi buzohaba kugira ngo ico gihugu cubakike izo njyane mwariko muravuga zigmazi subiriza bise ba izina bariya bagasubira kuryitwa birangira
nico wihojeje buja si gito kuko nico twita mu gihugu niyo nemeje kuvuga umuntu avuze ati mu butegetsi arenze kwibwirizwa bakaca bavuga ngo yakoze imigumuko sivyo inyerekano yitwa imyerekano n'imitwe imigumuko hanyuma abakoze imigumuko nabo yavuze abateye amagrenade abarashe abantu ivyo natwe ntabwo dushigikiye abo bakwiye kuvuzwa umwe wese ku izina ryiwe ati naka yarabwiye abantu ngo tere grenade naka yarumitse naka ngo ugende urase ibyemezo bikabaho umuntu akagira icyaha we nyene ntabwo habaho icyaha kikivunga icyo nibaza ko abarundi batwumviriza kwiye kugitahura neza hanyuma ati mbega none nkuko bibereye mu gihugu kiri mu demokarasi kiza kiyubatse abategetsi b'u Burundi bashasha namwe mu mashyirahamwe yigenga n'abari mu miryambwe muzokwemera kuja hamwe mwubake igihugu mwese nk'abana b'u Burundi nta n'ikindi twipfuza nta n'ikindi tumaze iyi myaka itanu dusemerera dusaba tugira tuti nihabeho umutegetsi ahuza abarundi maze abarundi bicarane bavuge ibyabatandukanyije batorera hamwe umuti w'ibibazo biriho nk'abana b'igihugu nta kiri twe twipfuza kubona u Burundi twese twicarana twaganira iby'igihugu ari kumwe wese yubashwe mu byajejwe amashyirahamwe yigenga arafite uruhara rwayo akubahirwa ico n'ubwigenge bwayo imigambwe iri ku butegetsi n'itari ku butegetsi umwe wese ukubahirwa ibyawo abategetsi nabo bakubahirwa amabanga bajejwe uko niko biteza kubaka demokarasi y'ukuri
ngo ngira ngo Thomas muri Malawi aratahu tomokewe Jean-Claude Kadina wewe Jean-Claude turi kumwe Jean-Claude urikura twumva Jean-Claude turi kumwe kuri telefone ndumva Jean-Claude aga telefone kiwe tutari ko turashobora kumvikana Pacifique nahaje nuko rero ubu turi mu kwezi kwa mbere kugomba guhera kwa kabiri kujemmo imitegura y'amatora itangure kuri bamwe nabandi jaya namaze no gutangura uko Burundi buriko buritegura y'amatora amashyama adakiraniriza icyaro vya politique baravuga bati mu nshingano zacu tase gukurikirana uko ayo matora agenda uko biko birategurwa byo murabigona kwiki mu gihugu cyo Burundi
uko amatora ariko arategurwa n'ibintu biduhagaritse umutima ivyo ntawo bideha biduhagaritse umutima kuko muri demokarasi biragoye gose kumva nk'amatora atagira inderetsi zigenga zari inderetsi mva makungu zari inderetsi zo mu gihugu nyene ariko by'ukuri zigenga nk'amashyirahamwe yigenga yahora bikora ntituzi ko abazoshobora kwemererwa gushobora gukurikirana ayo matora uko bazoba bangana na rijya amashyirahamwe menshi yafuswe ayo yarigenga hari kandi ikibazo cy'abazoyitaba hari abanyapolitike bakeyi bari mu gihugu barekuriwe kwitaba ayo matora hakaba n'uwundi muguta ari muto abanyapolitike cyane cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze nabo batarekuriwe kuyitaba nico murumva ko ari akanenge gakomeye cyane muri ayo matora mu gihe bamwe barekurirwa kuyajyamwo abandi bakayanirwa kuyajyamwo kandi bose baharanira ikintu kimwe ko botanga ijambo ry'ingenzi mu Burundi bukwiye gutwagwa maze umurundi wenyine akihitiramwo uwo yumva mushimishije yumva ko azogwanira inyungu ziwe kandi avuga ijambo rihuye n'icyatise ku mutima maze abarundi bagahitamwo bashaka agaheza akabarongora ikindi ni ibintu amaze kuvuga tugenda wumva by'iterabwoba hirya no hino ukumva abo mu migambi itari ku butegetsi bafatwa bagafatwa kandi n'abari mu yindi migambi nicyo kiba gitangaje kumva abanywanyi b'umugambwe umwe bahabwa ububasha bwo kujya gufata abandi rimwe na rimwe bakanabagiriza ngo bagize inama zitemewe ukibaza bamwe b'uwundi mugambwe nabo bagiye kubafata abo ingene bakoranye ari abo muri uwo mugambwe bakajya gufata abandi mugabo bamwe bakagirizwa ko bagiye hamwe mu nama zitemewe hari ibintu byinshi rero twumva ko gushika ubu bidahumuriza ariko bizogenda bibonekera ku rubuga ingene bizoba biriko birifata mu minsi iri imbere
murakoze cyane Ferdinand ikaze dusangira kiyago muri Isanga
ego murakoze namwe
werehe ga Ferdin
gende ngari bujumbura
akabazo kawe w'ubutunzi kuko wa politiki uri gitega
ego
akabazo kawe
akabazo gende ashaka kubaza yakuba pasifike nyazo bana yuko kuva aho injyane za politiki zitanguriye mu 2015 aba politiki kagenda naba abantu bagahunga bivuye kuri manda ya gatatu ya nkuru nziza none ubu harayabaye itorero umukandida zose rikiri umugambo ya CNDD-FDD nashaka ndamubaze mbega rujya rugamba nk'uko yahora rugwana rijya yahora agwanira ubu agiye kubitumbereza kujya Evariste Ndayishimiye cyangwa azobandanya abitumbereza ujya hahora nyakubaho Peter Nkurunziza
ushaka kuvuga iki kuvyerekeye kuko yavuze yuko ikibazo ca manda coco urumva ko kiriko kirasa nk'ikihavuye ivyo yahora avuga to muri vya rivyo kugira ngo twumve ibyo ushaka kuvuga
so dufate nk'impunzi nk'ubu impunzi ziri mu mahanga mbega zoba zigiye gutahuka kubera umuntu agiye guhinduka cyangwa bobo bariko baritegurira gutaha cyangwa ibiganiro byoba biriko bibera hanze byoba biciye bigenda kurangira cyangwa bigiye kubandanya mbega nimba bigiye kubandanya bizoba byerekeye nde
bizokwega ushaka kubaza ko bizokwega Evariste cyangwa ibikega cyo nkurunzize ko Pacifique yavuze ko atarato gurakoze reka akwishura ko kabazo kawe Ferdinand Simave ndamuvugira
yego
Pacifique
kato cha Ferdinand numva kirumvikana gusa ni nkuko mwamubajije bya mugoye neza gutomora icagombye kumbaza kuko ambajije ati mbega urujya rugamba yahoramwe yahora akora hatwara Petero Nkurunziza azorubandanya mu gihe hazoba hariko aratwara ubundi ubundi sindamuzi nyine yitwa ashobora kuba ari Evariste Ndayishimiye ashobora kuba Agatongwasa ashobora kuba ubundi muri amwe bose amadeva kuba byitoza none muri icyo gihe hato ubundi bizoca rigenda gute igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga muri demokarasi ntigihinduka ngo nuko hari izina rihinduke ry'ubutwara naho ho natsinda uwo mashyirahamwe yigenga dufate ko dufate nk'amutama Petero Kaderi Mbonimpa yaba yarafise uruhushya kuza kwitoza dufate ko yitoje agatsinda amatora igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga ntigihinduka kiguma ari cya kindi nyene igikorwa cyacu ni nk'igihe natwebwe nko muri Focodere andi mashyirahamwe atari make twegeranye ni ugukurikirana ibijya ibikorwa bijyanye no kubahiriza agateka kazi na muntu none umushashaje agapfungira umuntu ubusa tuzosa tunoma mbega umushashaje bagasubira gufata umuntu akabugwa iyo yarengeye bakabugwa iyo bamupfungiye tuzosa tunoma mbega haje umushasha bakamwe akica abantu tuzonuma mbega haje umushasha kiba amashyirahamwe yacu azoca numa kubera ko hahindutse ubutegetsi uzoba hari wese akoze ibitajyanye n'amategeko tuzobyiyamiriza uzohajya wese hariho ijwi ry'abanyagihugu ritari ko riraduga ngo rimushikire tuzofasha kuri duza hari ikibazo tukwiye kujya kubaza mu nzego z'igihugu tuzojya kuzibaza uzobatwara wese naho yoba n'uvuye mu mashyirahamwe yacu icyo abarundi bakwiye kucyumva kuko muri iyi myaka iheze ibintu byarabaye nabi cyane ku buryo ubutegetsi buhari bw'isi ibikorwa byacu n'ibikorwa by'ukwanka ubutegetsi ntaho bihuriye n'ibikorwa bisanze ko muri demokarasi ubwiye muri demokarasi zikomeye duba duti muri Amerika mu Bafaransa usanga n'ahandi babafata nk'akarere muri demokarasi mbega muri ibyo bihugu hariho amashyirahamwe yigenga abandanya baza batorwa ariho cyane uko ubutegetsi buhinduka ibibazo biguma biriho by'abanyagihugu haguma hariho amashyirahamwe y'abanyagihugu
ngira ngo yatomokewe Ferdinand Ibujumbura turabyizera niyo nkuru nawe wikadze
murakoze cyane
uherehe ganiyo
uyu mwanya mpereye mu ntara ya Cibitoke
Cibitoke mu Burundi akabazo kawe kwa Pacifique ni nahaze twagutumiye ino munsi
yego nyakubahwa Pacifique mushobora kuba muri bamwe baba baravuye mu gihugu cy'u Burundi bivuriye ku kwiyamiriza manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu mbega ko ubu tubona yuko atazasubira kwitoza ni kuvuga ko ibyo mwiyamiriza yaba byakemutse mbega umutekamiti kiriye kumba info ikintu nyine kiri kwese umutegekanye kiri nko gutahuka mu gihugu cyane se n'ibindi mu mategekanya sinzi ko umwanda w'umuco kwiza
niyo nkuru utubabarire gatonya tubanze dusigure Pacifique Pacifique ijwi rya Amerika muri ko muravugira ko Ibujumbura mu Burundi igihugu cyose baratwatse FM ntazo dufise byumvikana ko ari abanyagihugu bashobora kuba bashaka kudukurikirana ariko batadukurikirana akabazo niyo nkuru abajije mwagaciye ku masonga ku bandi niyo nkuru gume ku murongo kuko utafise uko twumviza mu Cibitoke Pacifique akwishuye muri make kuko yari yabyishuye Pacifique
ego cyane
muri make
namaze kubivuga yuko byose bizovana ku nyishu zizotangwa n'umukuru w'igihugu azobaje kuko abantu mu guhunga ntibahunze ikintu kitwa ngo tubaje manda na tubaje manda yabirutse ko tubaje manda si ikintu gifatika ngo uvuga nk'ahantu gisanga abantu bahunze babashyize kwimitahe yo kubafata abantu bahunze bari kubarabiruka ko ngo babice abantu bahunze bamwe batorotse bakomeretse bamaze kugirirwa nabi tukeneye umuco uzova ku uzoba yatowe agira ati ubu nihumure ibyo bintu birahagaze abantu bagiye gukingirwa kandi bose bagiye kwitwa abana b'u Burundi ikintu numva cyane muri ino bibazo biriko biragaruka nuko by'ukuri ibi bintu biruhishije abarundi bose
baba twebwe twahunze baba abari mu gihugu urumva ko bose bagira bati bijya ibi bintu bizohera ryari turasubira kubona turi mu gihugu tubamwe twese nk'abana b'u Burundi atabagorewe hanze abo mu gihugu nabo gasanga bafite yandi magogwa yabo abaterwa batuma baranahunga bizohera ryari ibi nibyo abitoza bose bakwiye kumvamwo abarundi barakeneye kiza kubahumuriza bagatekana bose
ego niyo nkuru watomokewe
niko natomokewe ariko ndi ntera na natanga
ego ariko usongora kuko dusite benshi barindiriye ku murongo wa telefone bwira ntiwisangize ikiganiro
ego hari ijambo nonzise muranunga naje ikiganiro camaze gutangura ariko nashitse hari ikintu cyari kwa kiravuga ati aba fatwa mu ntara zitandukanye baba bizariye bagaca bavuga ngo bamuhoye kuba ari mu mugambo binoyo ariko reka ngerageze gusongora rimwe na rimwe dushobora kutaba twashitse neza ahantu ibintu byabereye ariko ntitugerageze kumenya impamvu kuko hari n'igihe dusanga hariho ubupfa itongo n'ubundi
niyo nkuru ivyo ntitwobiteba ko kongo umugambwe SNL hari ha maraporo atandukanye biyerekanira bakavuga ati meze gutya na gutya nivyo nitwanse ko ariho impari z'amatongo canke iki ariko kuri ibyo yavuga ku byerekeye abafatwa bazira imvo za politiki ubwire umunsi mwiza ngaho muco bitoke mu Burundi turafise Pacifique ku murongo wa telefone Pacifique ikazi Pacifique uratwumva Muvunyi wowe uratwumva Pacifique ngo ravuye ko Muvunyi uratwumva Muvunyi uri kuri uratwumva ku murongo wa telefone Onesfort wowe uratwumva ndumva abakunzi bacu sinzi ivyo ari byo Onesfort uratwumva nawe nyene ndumva atari tutumva atari ko uratwumva none ga Pacifique ni nahaje mu mashira hamwe atandukanye adakanira inyungu za politiki ubu unye abarizwa hanze y'igihugu hari umukenyero muri komura afata hari imigambi itandukanye muri komura agira muvuga muti ko uyo mukandida bari barindiranye igishika naho bavuze ati sionye namaze gutangazwa benshi bari barindiriye ko umugambo umutangaza muri komura avuga muti ikigiye gukurikira niki kugira ngo mu kwezi kwa gatanu hazogere nimba arabatahuka batahuke nimba aravuga ati reka turindire ivyavuye muri ayo matora bibe hari ico kiriko kirakogwa
mu bisanzwe sinibaza ko ku ruhande rwacu hari ikintu kinini dufite kinini twukora abo abategetsi abitegurira gutwara nimba by'ukuri bakeneye ibyo tuze ni wabo bitegerezwa kuva twebwe barumva aho duhagaze barumva inyine tubona ibintu barumva aho uko turiko turavuga tunababona ariko si twebwe dutora umuti w'inzitizi zihari ni ijambo ritegerezwa kuva iwabo nyene mbere kimwe nuvuga ko mbona kimeze nk'amakenga ndakigiriye ko nuko ubutegetsi buhari uyu munsi bushobora no gutega imitego abagiye kuza inyuma kuko wumvirije hari ibintu byinshi biriko bihuta muri uyu mwanya imanza zihamagarwa gasakisaki kurondera guhana gose abantu bakabashyira mu bihano nka twebwe turi abantu 34 twari twarasize ko imitahe mpuzamakungu twumvise ngo badutumye ko mu butungane bw'itariki zine z'ukwa kane ture twitabye babizi neza ko bidashoboka twarahunze turi mu mahanga turi merewe nabi bararizi neza ko tudashobora kwitaba ubwo butungane ariko basohoye baduhamagaje bavuga ngo ntibazi iyo turi ngo nitwitabe itariki zine umuntu akaca yumva ko hari nk'akarindi ubwira ati reka ngende ndabinyarukije nyabu na bose ndabahanye ndabashyize ko n'ibihano by'ubutungane kubera ko ntazi ubucyasubirira intumbero yo bafise zo kuborohereza murumva ko hari ibyo tubona bishoboka kuba nk'ibintu biza kuzitiza kugira ngo n'ubuzoza ashikire mu bintu bigoye cyane ngena zo bishoboka
ndabumva rero ivy'u Burundi biracara agapfindo canke n'agapfindo kariko karatoregunyisha ubukebu kuko buca uko bwije
ego cyane noneho indyane zirahera ibiza birahera ibihe bibi birahera ibi turi mu munsi bishasha mu barundi barundi barabizi ko hari uwo aravuga ati mwahunze kiringo cy'agatatu nko benshi babigarutse ko ariko buri ibintu bikuru bituma mu Burundi haba injyana abantu bagahunga niko n'amasezerano ya Rusiya bivuze hama hariho akabigato itabakeneye kwizizira ubutegetsi kakigiza y'abandi barundi niko gahita kakabita amazina y'ubwanse bw'igihugu bakabagira abantu babi cyane kugira ngo barabe ko bokwizizitira bonye n'ubwo butegetsi haba uyu munsi haba mu myaka yaheze byamye bimeze gutyo ariko Burundi burakwiye umurongo udazari umubyeyi w'abarundi akaza gufatanya abarundi batatanye sinkekeranya kw'ibyo bizotinda bigahera muri kahise byaramaze imyaka irenga 30 byatinda biraturura uyu munsi sinze ko dukeneye kurinda kumara imyaka 30 dusubira inyuma nuko tuzonyarutsa gutora umuti abarundi bagasangira kuba igihugu cyabo
cyose Wilson ku yindi murongo wa telefone Wilson Icards
ebe murakoze cyane
uhererehe
andi mu Buhinde
mu Buhinde mu Buhinde urumva ni hagufi y'Ubushinwa byifashe gute imbere yuko tuja ku kiyago cha politike aho kuvyerekeye corona
bo ngana na ka iraboneka cyane ariko harabo harabo bikeka bari muri quarantine ariko baragerageza kora ko boba nabo nyene bafite iriya virus ariko bo aho turi yene twa ubwo barashaje buraduteke ariko nibirashikaho cyane
hanyuma rero tugarutse kuri ibi inye twari ko turaga na Pacifique nini nahazwe
ego narifse akabajyo nashaka kumubajya mu bisanzwe turanze umukandida Sende Defte yatanze nibaza yuko nibaza ko atatandukaniro rihari cyane nuwo aje basubiye kubera ko ahise kaba bose bari bari kumwe mu muharugwana amabara no mu gutwara nibaza ko bari bari kumwe rero ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire none by'ukuri nimba uyu mukandida nawe nyine na Duda kuko yavuze ko Duda ashira mu migambi cyangwa niho gusubirira ashira mu ngiro ibyo uwaje basubiriye yakoze none ko hariho imitahe ibarindiriye leta yahunziza yashizeho hariho kandi uri kuraraba nk'imigambi nk'ibintu bya severe bariko barakora urabona ko ari ibintu bariko barakora gihutihuti kubera ko nibaza ko bitari byiza ko babikora mu gihe abarundi bose hariho abafite ibyo bagira ibyo cyangwa batagirizwa batari mu gihugu kugira ngo nabo bagire icyo baterera muri uriya mugwi severe rero nk'umutumire icyo bibaza nk'imyaka indwi iri imbere uko babona politiki yo mu Burundi byo bimeze babibona gute kandi nabo nyine nka sosiyete sivile uko babona kuko ubu bari hanze y'igihugu uko babona eske mu myaka indwi bibona hehe murakoze
ushaka kuvuga imyaka indwi ufatiye kuri ku kiringo umukuru w'igihugu azojaho mu kwezi kwa munana zomara mubwiza nshingira zomara imyaka indwi nico ushatse gutoma kubaza
ko azomara imyaka indwi kandi nibaza yuko atagihindutse nta kintu kinini kidohinduka nibaza ko ari wazotwara mu gihe Sende Defte yamaze kumutanga kandi akaba ari ifite igihugu amatora iri kwera abategeza kuyatsinda
wowe uhava uvuga ko yaheze kandi ataranabo
oya ni yaheze ariko nawe nyine uri kurabumviriza kandi turabye muri Afrika cyane cyane iyo umugambo uri ku butegetsi kugira ngo utakaze ikibanza cy'umukuru w'igihugu ni ibintu byaciye kure cyane kandi urabye inguvu afise ukaraba n'umushigike kuko nawe nyine yari vuga tushigikiwe n'ingwara aravoma urumva nibaza yuko kugutsinda yuko yo hinduka ariko amahirwe menshi nuko azo umukuru w'igihugu
Wilson ayo majambo uri kuravuga mwamwuvuga ko azokora nk'uyo azo wamwizeye ni wazobasubiriye ni iki twibutse ko ari amajambo yavuze General Evariste yavuze igihe bamutora ku munsi wa mungu urakoze ngaho mu Buhindi ubwire umunsi mwiza ukomeze kwirinda corona
ego murakoze cyane
ego Pacifique umvise amakenga ya Wilson arimo utubaza akavanga amakenga akavanga n'ibindi vyiyumviro vyiwe duga kwijambo
ndamushimiye Wilson kutubaza ndakije natwo nyine turumvikana gose kandi n'amakenga afise ndayafise naje buje twese turayafise mugabo mu butima bw'ibihugu nta mundi yokwama agira ku makenga gusa reka tufatire ku bimenyetso bizuba biboneka uwo muntu arinza umukuru w'igihugu azoheza kerekana ariko umuntu agome yibutsa ko mu mwanya turiko turabivugamwo uzo umukuru w'igihugu nawe tuzi nawe tuzi n'ibyo twaza bidashoboka birashobora gushika ugasanga haratsinze uwundi kumbura abantu bagatanga inshuro zose hatsinze uwundi nge namwe mbona mu Burundi abantu batangara bakanakanguka ni nayo mpamvu nubwire nabo babafite ubutegetsi kunabyitegurira byose kuko iyo batsinzwe batabyiteguriye bihora bibyara izindi nduru zindi tureke kuvuga rero ngo byaraheze reka dufate ko hari uwundi ashobora kuza mu 2020 ariko kandi no mu gihe woba haje uyu ariko aravugwaho muri CNDD-FDD agize ati Wilson ati none ko bava mu muganga umwe ko babwiye ku rugamba rumwe hari ikindi kizere na kimwe cyosubira kubaho njye ngo manibutse ko ariho ikintu abantu bakunze kwibagira igihe twiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu 2015 nabwo twavuze ngo twiyamirije CNDD-FDD iki kuri abantu basubire bacunze neza mu 2015 twasaba ko habaho amatora meza yubahiriza igwa shingiro n'amasezerano yarusha maze uyatsinze akacarongora igihugu tukamwubaha yewe nibuka yuko icyo gihe nabijya bita amasondage ari cyo Afro Barometer cyari cyari code cyabura ko CNDD-FDD yashobora gutsinda ku rugero rwa 56% ku ijana Petero Nkurunziza atitoje no kuvuga ko twebwe ntango ntwe dufise ko umuntu wo muri CNDD-FDD yitoza ingorane kwa ruguhonyora yegizwa shingiro nico twavuga uyu munsi rero nituje kuvuga ngo nihagire umuntu yitwe mu CNDD azopasubiye kwitoza mu Burundi ngo ntacyo shoboka twebwe tugira tuti nihabe amatora meza yubahiriza abashaka kwitoza bose n'abarundi bakeneye gutora bubahirizwe mu myidegembyo wabo maze uwutsinze amatora umugambi wese yovamwo tumwubahe nawe yubahe amategeko agenga abarundi aho niho twe duhagaze nabwo duhagaze ku mugambwe kanaka iyo CNDD-FDD itora Evariste Ndayishimiye mu 2015 ubwo hari barabara twari kujyamo amategeko yari kuba yubahirijwe iyo bashyiraho Gervais Bisikiri iyo bashyiraho uwundi mu CNDD-FDD wese pina pyo ntavyo hanyuma ikanibenshi bafise uwo bashyiraho wese twebwe atsinze twari kumwubaha atsinzwe twamusaba ko kubaha uwari kuba yatsinze
muri make rero muri make rero
n'ukuri ndagishimangire ntabwo tugwanya umugambwe kanaka tugwanira uburenganzira bw'abarundi aho niho jewe abo turi kumwe naho twebwe tuba duhagaze tukagwanya kandi uwo wese ahonyora ubwo burenganzira bw'abarundi
reka ngira ngo Wilson hari mu Buhindi aratomokewe Emmanuel ikadze uherere
he ndi Kigali mu Rwanda nitwe Ndayisenga Emmanuel
akabazo kawe
mbo njyewe n'intererano n'ishingiro mbo uwo nguwo basizeho nagira amahirwe yo gutsinda nyine akaba perezida se n'icyo azakora kugira ngo imbonerakure zihari zibangamira abaturage azazishyire ku murongo kugira ngo itange amahoro mu bandi banyagihugu
none ga Emmanuel urumva Emmanuel ariko waburenganya Pacifique nawe Pacifique hava aza kumwishurira waje reka tuzomurondere abishutse bishitse
hamwe byoshikaga akaba perezida
Evariste akaba perezida
ariko
urumva ko akabazo Emmanuel mu Rwanda hariho FM uje kubandanya twumviriza nibaza yuko ako kabazo kico yokora Pacifique atari wewe uza kukishura turafise Ernest ku murongo wa telefone Ernest Kazi
murakoze cyane
aho uherereye
ndi mu gihugu cy'Ubushinwa
byifashe gute ivya corona ngawe urumva ko turonse mu Bushinwa nabo muri mu Buhindi turababaza kuko amakuru yabo yari yatunaniye kuronka
turi ku rutonde rw'igihugu caduhaye ubu tu nk'igisagara mpereyemo hari ingingo yuko tuguma mu byumba mu mazu hanyuma turagirirwa ibipimo by'ubushuhe kabiri ku munsi nk'ikigo mbayemo twemerewe gusohoka rimwe mu minsi itanu tugira ngo dusuma ejo dufungure
hariho ibihugu byatanguye gutahukana abantu ambasade y'u Burundi hari icyo irababwira kuri ico kintu ko nabo bashobora kugira gutyo canke bakaraba ko nto bigenda
ngira baracika zanura yabica hose cyacaye ndiri
nuko rero tusubire ku byo twariko akabazo canke intererano kwa Pacifique ni nahazo
munda mushyize ubwa mbere umutumire
arakumva
hanyuma jewe nanezewe cyane gose maze kumviriza amajambo uyu Pacifique yashikirije ku byerekeye ujya mu nyacubahiro umugambi uri ku butegetsi washize imbere ngo ziwaserukire mu matora twimirije nacyo mvuga nti ese icyo mpararundi tukagira uwo mutima ngira ngo abahora bibaza yuko ari umuntu avuga n'abo bategetsi uyu munsi yumvise yuko Pacifique ishusho yiwe avuga umuntu uko ari cyo kintu nagishimye cyane gose naryohewe cyane gose niyo ntambwe abantu bose badukwiye kugera ko kugira ngo bimenye kujya ko muri Amerika abademokrati n'abarepubulike ukudahuza kwabo bigira ibintu bidasanzwe ku iterambere ry'igihugu cya Amerika hanyuma akabazo ka mbere nashaka ndamubaze turamaze umwaka ugomba kwire igihugu cy'u Burundi gihinduye ibyiriza shingiro kandi turi mu ijanatora mbega babibona gute nk'igihe amatora yo tuteze amatora kandi tugira nk'indongozi zishasha mbega barizigira kandi baramaze kwemera yuko ibyo bintu itegeko kuzogendera ku rutonde rw'ibyo bwiza shingiro abarundi basanzwe baritoreye ikintu cya mbere hanyuma ikigira kabiri amatora twimirije kuba yimirije kuba n'amatora adasanzwe ku gihugu cy'u Burundi kuko ibyo bya mbere agomba abe atamfashanyo ku mbere zibaye kandi ni nayo matora agomba abe wanagomba n'amakungu ataje kuyarorera ni ukuvuga ibyo matora imitwaro nk'amatora meza ibiharo bizoyavamwo ikaba ivyizigiye ku mpande zose urumva ko ari intambwe yihuriza bagiteye ariko birashobora gushika kandi perezida azovamo ntizibashimishe mbega nko mu gihe bitobashimisha mugabo intwaro zikabandanya nta makenga afise yuko yabica hose n'amakungu n'ibihugu bibahaye indaro iduha burabyibaza biti namwe byo musaba kumbure nk'ibifashe bava usanga urugamba batanguye rwaye impfagusa icya nyuma nagomba kumubaza yuko nubwo dusigaje amezi ashakora ati kugira ngo amatora abe waba mwakimubajije ariko sinakurikiranye kubera byo ahantu ndi ndabakurikiranira kuri Facebook nashaka numve yuko hoba hari ikintu ariko barakora ko nabo bagataha kuja kugira uruhara mwajya amatora twimirije bagasa nk'uja kuyarorera n'ibindi nubwo itahiba ariko n'ibindi
Ernest akabazo kawe kanyuma unkundiruze kuja kuweza itata akaburungu radio yacu vewe akaburungu com urabahanditse muri isanga ikiganiro cyose urakihasanga kuko Pacifique yabisiguye kuri ako kabazo kanyuma gusa reka ndamuhe akanya yishwe kuri ayo makenga n'ibibazo byawe bindi urakoze ubwire umunsi mwiza canke ijoro ryiza ngaho mu Bushinwa ijoro ryiza mu Bushinwa rero ego Pacifique
ku kibazo cyabarijwe n'uwo uri mu Rwanda mwamaze kumubwira ko nta nyishu ndagifitiye naje mbega nta Evariste ndayishimiye yatsinze ikibazo cy'imbonerakura tutagifata gute ntabyo nzi kandi ibyo ni bimwe mu bizomwerekana nyine uko azobaje uwo azoba ari nitwo bimwishurira tutarabona uko agiye kuzifatamo ku cy'uyu ari mu Bushinwa ati mbega ko hasigaye hariho ibyiza shingiro ryatowe mu 2018 ibyo byiza shingiro hamwe iby'amatora byogenda neza twebwe tuzorigendera ko nibaza muri ya ntumbero navuze y'ibitegerezwa kuvuganwa niyo umukuru w'igihugu mushyashya yaboneka akaza arondera gufatanya abarundi navuze ngo ikintu kizaba gihambaye nuko azorondera umwumvikano hagati y'abarundi ibyo byose birazwi aho impande zose zihagaze ku bijyanye n'ibyo bwirwa shingiro hariho abarifata nk'ibwirwa shingiro rya Petero Nkurunziza hari abandi bagira bati dukeneye ko hubahirizwa ibwirwa shingiro ryahahora bisunga amasezerano yiyarusha ibyo rero nibyo ubutsinzi yashaka gufatanya abantu araba ibyo nyine badahuriza ko bakabyicarana maze bakabivugana bagatora umuti kuri bene ibyo bibazo erega Burundi bwandi bufise amabwirwa shingiro menshi ariko hama haboneka ingene hatogwa umuti w'ingene haboneka ibyiza shingiro rya bose ariko n'abantu batazi murazi ko mu 2022 igihe hatogwa ibyirwa shingiro gicyo gihe mu mugwi w'abarikoze harimo president Melchior Ndadaye mu nyuma ibikorwa bigeze hagati arava muri uwo mugwi ariyamiriza iryo bwiza kingira yavuga ati ibintu biririmo ntabwo bijyanye n'igihurundi bwarimo nicabugije ko yatowe kuri iryo bwiza kingiro nyene akaritwara ko kumbure nuko yaciye agandagurwa ntituzi ko ari kurigumizaho nuko yacyari hindura ibyo rero birashobora gutorega umuti iyo haje abategetsi by'ukuri bakeneye guhuza abantu twebwe ariko aho duhagaze ni ku masezerano y'Arushaho nta na kimwe twahinduye twebwe tubona ko abarundi bateza gufatanywa n'amasezerano y'Arusha nk'uko bayasezeranye bisigura ko tuzoguma tugwanira ko baho ibwiza shingiro byubahiriza amasezerano y'Arusha kucanyuma ati mbega hamwe amatora yogenda neza nubwa mbere abaye amatora kandi ubudufashije tahanyuma ivuye mu gato mu matora bikemerwa n'impande zose twebwe tuzobifata gutya
ati naye handi ngo amakungu
ati hanyuma none amakungu ntazoca avuga ko ibyo musaba ataho bifatiye ehe hariho n'ikintu abantu biyenda ko twebwe nta twebwe ntidukeneye amakungu ko atubwira ngo ibyo musaba birasaba bifatiye twebwe turabarundi bipfuza kuba mu Burundi ntituri mu mahanga ntitujyoherewe ayo mahanga ntituri kubyina muri ayo mahanga turi mu mahanga kubera ko twatujijwe mu gihugu cyacu cyitwa Burundi ejo naho bije mu gatondo ingorane zihari zitorewe umuti twese turi mu gihugu ntabwo dukeneye kujya kwambambira amahanga ngo abariya dukingira kandi dufise igihugu turi abana b'u Burundi twese icyo abantu bakwikama bacumva ntabwo ntacyo dusaba amakungu twebwe dusaba u Burundi bwatubyaye ko kiri igihugu cyacu twese abahutu n'abatutsi bakakibanamwo abatwa n'abaganwa bakakibamwo abatunze n'abakene bakakibamwo umuntu wese yubahirijwe mu iteka ryiwe n'umwidegembe wiwe atawitwa umwene gihugu n'umwasi w'igihugu twese twitwa abana b'u Burundi icyo nicyo tugwanira ntabwo tugwanira kamahanga twakira
nuko rero turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro Pacifique ninahaje akajambo kanyu kanyuma miteze matera y'ihumbi 2020 ico mubwira abantu badi bakiri canke muri uwo mugambi ugo rugamba auto 3e manda ikigiye gukurikira muri make akajambo kanyuma kanyu
ico nagira mpereze ko sanu amaze ukivuga abashaka kwitoza bose gutwara igihugu nibunze uyu muruho uri mu Barundi iki kiganiro nagenda bire ko dagishinye cyane kuko kuva tujya mu njyana zo 2015 nibaza ko ari cyo tuganiro cya mbere ngiyemwo twese tukavugana umutima w'urukundo rw'igihugu tukavugana tabitana amazina y'ibikoko tukavugana nk'abana twese b'u Burundi bafise indoto imwe uri kurumviriza urumva ko baba abahora abegereye ubutegetsi baba abari no mu buhungiro bategereye ubutegetsi bose bahuriza ku kintu kimwe abarundi barawishe barakeneye umuntu abahuza barakeneye kuba mu gihugu batekaniwe bose abariko baritoza rero tubasaba ko bokwerekana by'ukuri intumbero bafise kugira ngo uyu muruho w'abarundi bawuheze uwuzotsinda nawe nzi se nta rumwe mvuga ngo ni akazotsinda nawe nzi ariko uwo wese yipfuza kurongora igihugu cyacu namenye umutwaro afise uko ungana n'icyo agiye kwishinga uko kwitingana turonke umukuru w'igihugu w'abarundi bose unakanatsinda nama nkunda kuvuga ni abarundi baratangaje batora umukuru w'igihugu nkuko kujya umuntu bamuha akazi bahegiye kumutora bakacyamwita se barundi ni ukuvuga ko bamusaba ati tubera ababyeyi twese atankunzi ariko ugasanga umuntu mu gutwara bamwe abita abana b'u Burundi abandi akabita abansi b'u Burundi turasabye abarota kuturongora ko boza bafise intumbero yo guhuza abarundi kingira ko n'ikindi kintu kibabaje abantu bavuga ngo bazitoza ariko nta n'umwe wumva avuga icyo azokora bino bibazo bihanze abarundi uyu muruho abantu bafise turasabye abo bantu ariko bavuga ngo bazitoza umwe wese agenda avuga ati ku kibazo kinaka kizwi kinaka nje nzokora iki maze utangure kumenya ko by'ukuri hari abagabo nuko abantu bibaza ko kujya mu butegetsi ari ukujya kurya umunyenga bagakomerwa amashyi bakagiza igihugu atamuti w'ibibazo abarundi bafite
hanyuma ku mpunzi zitari nke ziri mu bihugu bitandukanye by'akarere canke mu yandi mahanga
impunzi nanjye ndi impunzi twese turi impunzi twebwe twifuza ko duhumurizwa hakabaho umuti utomoye ku bibazo byatumye duhunga cyane cyane ibibazo bijyanye n'umutekano wacu cyane kandi bikomeye gose abashaka gutwara Burundi bateza gutomora neza ingene bagiye kudukingira impunzi rero twe tufite ijwi rimwe twifuza gutaha abategetsi bayimenye twifuza gutaha mugabo tuzotaha ruko hariho ibidukingira zituzotaha tugiye ku macuniro hanyuma hari n'ikindi kumbure abantu batagumana mu mutwe ati mbega ibyaha byakozwe muri iyi myaka ko twama turiko turabyerekana byo byo tugiye kubyibagira nta na gato
murakoze cyane gose pacifique
yego
murakoze cyane murakoze cyane gose pacifique ni nahadze yakoze na Fatima Abimasi Kalala Egena ni jamaji hamwe na ingenieur Sidrak bari kumwe muhinga bw'ivyuma Pacifique ni nahaje twatwa mutumiye nk'umwe mu batanguje urugamba alt au troisième mandat mu gihugu cy'u Burundi biyamirizindi manda ya president nkuru nziza kino kiganiro cyose mushaka kucongera kucumviriza kuwe zitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com na Lidiane ni nahaje ku izina rya bagenzi banje bose ndabike banuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo muri mu byose mandanye kumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye manda nyakumviriza ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu